Radio Hijwi Amerika. Radio Ijwi Ry'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ndiwe neza nshuti mu isitudiyo dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije mu Burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi Ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha Ubirigi buzo komeza kugirana ibiganiro no Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina.
Nous avons convenu ensemble que le dialogue restait ouvert, que nous continuerions.
Ubirigi cy'umushyiranganzi wa mbere akaba n'umushyiranganzi ashinzwe imigendanire y'Ubirigi n'amakungu Sophie Widmesser agira ati twaraganiye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umunyagihugu wacu Rusesabagina. Twarafashe umwanya turaganira twungurana ibyiyumviro ku buryo tutumvikana ko kuri icyo kibazo hari mafata icyemezo cy'uko ibiganiro bizobandanya. Mu yandi makuru twafitiye umuyobozi wa Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yirukanye mu mirimo yabo ambasaderi b'igihugu ciwe batandatu biyamirije kudeta yiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirakeneye mu buryo bwihutirwa amafaranga yo gufasha mu gihugu cya Afghanistani ariko gushika ubu ntiribona aho azova. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu cya Sudani. Umuyobozi wa Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yirukanye mu mirimo yabo ba ambasaderi b'igihugu ciwe batandatu biyamirije kudeta yiwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Mu itangazo ryatambutse kuri televiziyo ya leta, General al-Burhan yatangaje ko yasezereye ambasaderi bahagarariye igihugu cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, mu Bushinwa, muri Qatar, mu Bufaransa no mu muryango w'abibumbye i Geneva mu Busuwisi. Aba ambasaderi bari bashyize ahagaragara itangazo rimwe, bose bashyizeho umukono bamagana kudeta ya General al-Burhan. Mu kiganiro cyihariye ambasaderi Nureddin Sati waruhagarariye Sudani i Washington hano yasobanuye ko we na bagenzi be bafatanyije n'abanyasudani baba mu mahanga biyemeje kurwanya agatsiko k'abasirikare kigaruriye ubutegetsi i Khartoum.
Igisirikare cya Sudani kirahanganye n'abatavuga rumwe nacyo babandanije kuba benshi mu kwiyamiriza kudeta. Uyu munsi ku wa kane abategetsi bo ku murwa mukuru Khartoum barahiye bararengwa ko batazokwemera amategeko ya gisirikare, bongera baratangaza ko bazofatanya n'abaharanira inyungu z'abanyagihugu mu gutunganya imyerekano ikomeye mu mpera z'indwi. Itembagazwa ry'ubutegetsi bwa gisivire yatunganijwe na General Abdel Fattah al-Burhan ku munsi wa mbere yaratumye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bihereza amabarabara biyamiriza intwaro ya gisirikare kandi basaba ko ubutegetsi busubizwa mu minwe y'abasivire. Mu itangazo ryacishijwe ku rubuga Facebook, abashikiranganji hamwe n'abandi bategetsi bo ku murwa mukuru Khartoum ugwiriyemo abanyasudani benshi batangaje ko batazotanga imihoho kandi ko batazokwemera gusubiza ubutegetsi abasirikare. Ibihugu bikomeje mu burengero birabandanya gushyigikira leta ya gisivire. Umushyiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Antony Blinken yanditse ubutumwa bugufi kuri Twitter amenyesha ko yavuganye kuri telefone n'umushyiranganji wa Sudani ajejwe imigenderanire Mariam Sadiq al-Mahdi. Yavuze ko baganiriye ku kuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zofasha abanyasudani kugarukana leta ifata ikibanza ya gisivire. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirakeneye mu buryo bwihutirwa amafaranga yo gufasha mu gihugu cya Afghanistani ariko gushika ubu ntiribona aho azova. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwa.
Ayo mafaranga atariko araboneka ni amafaranga yo gufasha imiliyoni n'imiliyoni z'abanyafghanistani bahanzwe n'ikigoyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikaba rihangayikishijwe kandi n'ingene ryosununura ubutunzi bw'ico gihugu ugeze aho umwansi ashaka. Umwe mu bategetsi ba ONU atashatse ko amazina yiwe atangazwa yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko ibibazo vya politiki muri Afghanistani bikwiye kuva mu nzira. Yavuze ko ibihugu hamwe n'izindi nzego zafatiye ibihano Afghanistani bikwiye kubihagarika kugira ngo ico gihugu gishobore gushikirizwa imfashanyo zitandukanye. Mu kurindira ko ivyo bikorwa, ibisata bitandukanye vya ONU biriko bikorera hamwe kugira ngo imfashanyo zirimwo n'amafaranga leta azohabwa igihugu bishike muri Afghanistani. Ubukene muri Afghanistani si ushasha ariko bwunyutse gusumba abatalibani bamaze kugaruka ku butegetsi mu kwezi kwa munani. Umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres akabasaba ikigega mpuzamakungu FMI kotsa igitutu amakungu akongera gushira imitahi muri Afghanistani. Hagataho ico kigega mpuzamakungu cha FMI cyari carahagaritse naco nyene imfashanyo hihutirwa y'amadolari imiliyoni amajana 440 cyari cageneye guha Afghanistani.
Muri kumura bandanya kumbiza ya gihugu cy'America isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika y'iyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika y'iyaga binini cyatanguye mu Rwanda. Ubirigi uvuga ko uzabandanya kugiranira ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina yatangajwe na Sophie Wilmesse icegera cy'umushyiranzi wa mbere akaba n'umushyiranzi yajejwe ingendanire y'Ububirigi na Makongo. Inyuma yaho abonaniye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Inkuru twateguye n'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Sophie Wilmesse ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi ubakaba afungiye Kigali nacyo cyabaye mu byo aba bayobozi bombi baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Sophie Wilmesse ni umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina akimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, minisitiri Sophie Wilmesse yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububirigi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmesse agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganyijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'impande zombi. Umuruzinduko yakoreye i Kigali minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo.
Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, de aussi d'échanger nos différents points de vue en la matière.
Twaganiriye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesabagina. Twafashe umwanya turaganira, turasesengura, twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo. Twumvikana ko ibiganiro byakomeza, tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi. Ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi, amateka akaba agomba kongera kwiyandika.
Faut commencer puisque il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet.
Ntacyo minisitiri w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo. Ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye. Hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye. Itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesabagina wari uyoboye umutwe wa MLC DFRN yakatiwe gufungwa imyaka 20 itanu mugenza bimana Kariste wise Sankara yakatiwe gufunga imyaka 20 bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 23 kugeza undi twabashije kumenya ko mubajuriye na Paul Sesa bagena yabarimo uko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga ariko umunyamategeko wavuga nyinijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesa bagena yabatarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asunta tukivuga kandi ku Rwanda mu gitondo cyo kuri wa kane abanywanyi umugambwe Dafla umurinzi utaremerwa mu Rwanda hamwe n'umumenyesha makuru Theoneste Segimana bashikanywe imbere ya sentare mu rubanza rwo kwiheza ingingo ifungwa ifungurwa y'agateganyo mu nyamateko ababuranira Gatera Gashabana yasabye gucamanza gusiza iburanishwa kuko abo yunganira batabashije kubona dosiye irimo ibirego bagirizwa imbere y'igihe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye ku telefone na mugenzi wacu ari Kigali Eric Bagirubusa yarishikiye muri sentare
Eric wiriweho
wiriwe neza nawe Venuste Nshimiyimana
none watugira muri make icyo Maitre Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza
nibyo koko Maitre Gatera Gashabana wunganira abarwanashyaka b'ishyaka Darufa umurinzi kuri we na Madame Victoire Ingabire itaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Ubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 16 kwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10 akavuga ko dosiye yayibonye mu wejo ku munsi wejo wa gatatu ariko noneho anayibonye ababuranda abo yunganira ntabwo bari bakayibonye akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura
hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze iki
ku ruhande rw'ubushinjacyaha umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha urumwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na Maitre Gatera Gashabana umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko ku rubanza rwihutirwa rw'ingingo kuburana ingingo ifunga n'ifungurwa by'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye
urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi
nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yagiye abaza umwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana
umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho
Venuste iyo ngingo ntabwo yakomojweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana gusa amakuru dufite uko ari abantu 9 bitandukanye nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda aribwo rwari rwatangaje rukibafata ko ari 6 ubu ni 9 barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha 5 benshi baragenda baregwa ibyaha 4 ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje ndaho ubushinjacyaha kigeze kubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha
none se umucamanza azongera kumva urubanza ryari
nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha niba ntibeshya zaba ari tariki 2 nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika I Kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana
Banywanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tujutaji tume sika mukama na bandani ya kumbiza radio Ijwi rya Amerika sana na ndani ya Washington DC mukirundi na mukiyarwanda Ijibu chukungiriza kizo kwa kila ikuraniro muzabakungu kuihinda gulikardi wihe. Ijukuraniro wizo tangula kuitariki ya mnumutatu na imu yukwezi kuichumi ikazora njira kuitariki ya chumina kabili yukwezi kuichumi na nini nizo wila musela cha Glasgow muri ekos mumu genzi watu fidele niunga huu ya vugani mukanya na Desire Rugaragaza igisha ijanye ni hindu kardi wihe nitewe nivyo ukabili birungi kwa mukirele kuikaminoza ya Glasgow muri ekos ya vugani kandi na Jado Mwanziza, ayo ishirahamwe gitwa sanu konserna tusa, twese bila twerekeye mu rurimi rw'Ikirundi ari ujumbura mu Burundi akaba azo kwitaba iyo koraniro yimirije kubera mu gisagara cha Glasgow yavuganye kandi na Marc Rugirinyange akorera ishirahamwe Groupe EIS Eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka ishika kuri 15 akurikiranira hafi ivyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ukuntu ibintu bitari bike biriko byononekara nk'ibiraro imisozi n'amabarabara mu Burundi nawe nyine ari Bujumbura Desire Rugaragaza aratangura avuga uko abona ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cifashe muri iki gihe ku isi
ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticyoroshe kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero ruri hagati ya rimwe n'inusu dogere selisiyusi sinshobora kuronka ngene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda hamwe n'amadogere abiri ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe raporo za scientific abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe biteranywa nabi cyane gusoma uko byahora
nawe kuri icyo kibazo nyene Jado Nkurunziza ukibona gute ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute
gambere nagomba shimire kubona mwantumiye ama bwa kabiri naho shimire nabo turiko turasanga ibiganiro n'abariko baratumviriza n'abandi turiko turahanana ibyumviro uko umwigisha wo muri kaminuza eje kubivuga n'ukuri ikibazo cinduka gibiye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese mikuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona irinduka gibihe no munsi kurishika kuno saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi ko ndavuga ko ndu murundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo jeco namavuga kuko byinshi yabivuze umigisha ko muri kaminuza ico namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramo uko mu mutwe kavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo nivyashika ntaje avuge ngo nujya azokora cyangwa ni leta cyangwa na mashirahamwe mugabo avuge tireka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga aho nkorera aho ndi gerageze ibintu kagirihe ndabigira ivyiwanje nitange atake nje gusaba nuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sinabigaruka ko cyane umwigisha yivuze wa kaminuza n'ukuri ikibazo cinduka gihe ni ikibazo hora mutima cyane mu buzima bw'umuntu cyane mu buzima bw'isi nacyo gituma tukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukore amaboko mu mwuzo.
Nawe Mark Rugerinyange kuri cyo kibazo nyene bavuga ko wakurikiranye nk'ivyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga imenshi imbere ariko muri rusangi ubona ico kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyanke abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari kibazo gikomeye kibonekeza.
Murakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze ico twokwita ikintu cyose caremwe kuri iyi kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi nobaha akarorero k'imvura ingenigwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo nibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwariwe wese akabibona. Rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari kibazo gihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabahakarure kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi igatsiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi uca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike canke n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize inguvu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho yobagora gusumba.
Nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uku kwezi kuri 10 kuri hindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze cyanke harengeranye gato.
Iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi ari kuba mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba nibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibi byuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko byaba uri kuraraba intambwe zigenda zitegwa muri icyo gikorwa eske zirashimishije umuntu azirabye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe.
Jado Nkurunziza kuri cyo kibazo nyene ije hageze je harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe hari intambwe zashitswe ko irikoraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
Nakuti cyane Fidel kuri jewe uko ndabibona bona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nkuko mu cyavuze muri kaminuza nkuri aya mareta afise ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushobozi bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majambe mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora biba impfa gusa hama novuga yuko no saba yuko bo kwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka ku myaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindababesha atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero nuko wo kwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bagumye bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yabivuze urya
Mark Rugenyange
yabivuze yabihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igitagwa hari igicegwa kugwa hari igigwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa amapata akabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo guhinduka by'ibihe nacyo gituma twese kubigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munsi hama umuntu wese angira icyo akoze kuko iki kibazo si kibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni kibazo cy'isi yose
Mark Rugerinyange harabaye inama imbere yaho muribaza ko irikoraniro hari ikintu cyobara kuvamo hari mwize umufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abane bagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babeshyize mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza
murakoze kuri ico kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje iyi nama nkuko babivuze si ya mbere kandi si ya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki kubanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro je ndibaza yuko amwe zogenda neza muri iyo nama hovamwo inama no kwita yamaho izo tukwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikize ibintu
Jote mwese mkundi radio ijwi ya Amerika yugani ya tukwati huyo mwaka kanya wigeru kinga. Tula shimye wagenzi wa chulu wa dizuru hala uite gurgwa di makutu wa shikinje. Tula shimye kani na jodone chuwa hilo ya dufusha kugiranya yugani ya tukwati huye. Idi gwe maniwe elawi hedali tula wa shimye na mwenye shuti mwese maduteza matukui kandi tula watia kamu. Mwandanye umviliza ibindi wigeru ya uji radio ijwi ya Amerika mugire ama horo mungoro wa mwizu.
Radio nziza y'icyitegererezo y'Amerika, radio yanjye, radio yawe, karagurushinge ku makuru yanjye.